Ikiganiro yaga, ikiganiro yaga, ikiganiro kibazanira inkuru z'akamaro zijanye n'ubuzima bwa buri munsi bw'impunzi z'abarundi n'imiryango y'abakongomani yabakiriye mu ntara y'Kivu bumanuka muri Repubulika iharanira demokarasi ya Kongo. Ikiganiro yaga kizanywe iwanyu n'ishyirahamwe Internews ifashijwe uburyo bw'amafaranga n'ubumwe bw'iburayi.
Bagenzi mu rucazi yompi ndabahaye ikaze mu kiganiro ya gani 1964 mu mugambi w'amashyirahamwe Alert International Police Institute 19 News kufashe bw'umwe bw'uburayi kuri mikoro muteramanye na Jewe Alexandre Bizimana. Igihugu cya Congo cyaraye kironze ubwandu bushasha 117 bw'ikiza cya coronavirus kuri uyu wa gatatu igenekezo rya 2021 ndamukiza 2021 muri abo 79 muri Nord Kivu, 24 i Kinshasa na 14 muri ho Katanga. Abo bakaba batowe muri 307 bapimwe. Abagera kuri 4 baritavye Imana mu bari ko bakurikiranirwa muri Nord Kivu, aho iyo ntara kuri uyu wa gatatu yarengeje umurongo w'ubwandu bugera ku 2400. Ubuheze ubwandu 199 bwaratangajwe, 75 muri Nord Kivu, 33 i Kinshasa, 18 muri Equateur, 16 muri Holomani, 4 muri Lualaba, 2 muri Sud Kivu n'umwe muri Hoyele. Imvura yaguye ku Imana igenekerezo rya 18 ndamukiza 2021 yatumye haba iyo nonekara ku isoko ritanga amazi mu ikambi y'impunzi z'abarundi ya Rusenda. Kubw'iyo mvo impunzi ziba muri iyo kambi na amazi meza zigira kuva kuri uwo munsi. Imyidogo y'izo mpunzi kuri iryo bura ry'amazi ni kuri mikro ya mugenzi wacu Samuel Niyukuri.
Iki kibazo cy'amazi amazi mesa ataboneka mu nkambi kiraturaje ishinga cyane. Ingwara zitandukanye ziriko ziramara abana, korera, amacinya, kubera atamazi meza. Ubuzima bugizwe n'amazi, nicyo kintu cya mbere. Hama ikigira kabiri ni ukuri aba bantu bakurikira n'amazi bari bakwiye kugira ingufu, kubera ngaha amazi amaze iminsi ine, iminsi itanu tutanywa amazi. Urumva kuguma tujya kuvoma ya amazi ni za nzoka, ni za ngorane ziguma zinjira mu mubiri, hanyuma ugasanga umuntu aragwaye bo no gupfa gapfa kubera voma amazi atemba yitwa Rusenda, kandi ayo mazi usanga ari inzoka gusa zinyagara.
Ishyirahamwe Kimuntu Action Aid ryaragabuye kuri uyu wa gatatu igenekezo rya 2021 ndamukiza 2021 ibikoresho by'isuku ku bakenyezi 500 bo mu gisagara cha Baraka mu bigwati vya Mwandiga, Katanga, Kafulo, Mukera. Ibyo akaba ari kugira ngo abo bakenyezi bibafashe mu kugira isuku no mu kwirinda ikiza cha COVID-19.
Igitangwa ryabaye kuri uyu wa gatatu igenekerezo rya 2021 ndamukiza umwaka wa 2021 mu bisagara bitatu by'Ibaraka, Mwandiga, Ibaraka hagati n'Ikatanga hagati. Mu karere ka Fizi abarose nabo mu gasagara ka Kafuro na Mukera. Imiryango ijana niyo yarose mu gisagara kimwe kimwe cyose. Umuryango umwe waronka ubufukamunwa bukwiye abagize umuryango wose, kotekse zibiri, isabune yo mu bwoko bwa Ayu, uduhuzu two munsi 12, imijigiti n'ibwate zibiri z'impapuro z'isuku. Ishyirahamwe Action Aid mpuzamakungu ryatanze ibyo bikoresho by'isuku kugira bakinge umugera wa COVID-19 mu gisagara cya Baraka no mu karere ka Fizi. Abo baronkejwe ivyo nabahunze intambara yo mu misozi miremire y'Ifizi ni Itombwe, itewe n'imigwi yitwaje ibigwanisho hamwe n'abandi babikwiriye bo muri ubwo buce babakiriye.
Turangiriza amakuru yacu mu Rusenda, aho impunzi z'abarundi mu ikambi y'impunzi z'abarundi ya Rusenda zibandanya guhunguka zigana mu gihugu cyabo Uburundi. Kuri uyu wa gatanu igenekezo rya 2023 ndamukiza 2021 abandi bagera ku 350 bazohungurwa. Abo bahungurwa bakavuga ko bagiye kubw'ubuzima bubi bari babayemwo muri iyo kambi. Iryo hungurwa rikazobandanya ku ndwi iri imbere n'izindi komvwa. Ninonga higano cha shoko no musi kirangiriye mwagiteguriwe na Hassan Shabani na Marisha Ninahazwe, bahagarikiwe na Emmanuel Ntirampeba, mwagishikirijwe na Jewe Alexandre Bizimana na Hubuta.